Ushitse ku kibuga c'umupira w'amaboko kiri mu bigo vy'ishure ryisumbuye ry'uburaro rya Kiganda, urabiye kure wakirwa n'amamatera yandagaye hasi ku isima menshi rwose, ariko wegereye ayo mamatera ni nk'icitiranwa cayo, amwe ariko ibiremo ayandi mishono inyuza abanyeshure bagerageje gushirako kugira ngo bafatanye utumanya umanya. Umuyobozi ajejwe uburaro kuri iryo shure yabwiye Ijwi rya Amerika kuba ariko haba igikorwa co gupompa izo matera imiti yo kwica ibihere kuko vyinjiramo vyoroshe rwose. Umunsi twahaca twasanze bamwe mu banyeshure b'imvukira ariho bari baje mu birori vyo kwiginana biheraheza ibikorwa vy'iterambere bakoreye mu mihinga itandukanye ya komine Kiganda. Alice Ndabihawe n'Imana, umunyeshure wo mu mwaka w'11 mu gisata c'ubuhinga, n'umwe muri bo. Namubajije uko yiyumva arazi izo matera gucaza kurarako.
Ahubwo birateye n'ubwoba kubera abanyeshure murabona turi benshi, mugabo imatera nazo ni nke. Usubiye kugaruka kuryama wiyumvira kugarutse kuryama kutuntu turaho ukuntu tureha, urumva ufise n'ubwoba gose.
Uwo mwigemana natwiganira uko yaryama mu mwaka w'ishuri uheze.
Izi matera kubera ko ku mwaka uheze nko mu mashure ya Tuwaziyeme usanga zari nkeyi, twaryama nabi gose kubera twarababara gose kubibaho. Nka jewe nasanga ndyamye ku gace gatoye, numva bimbabaza gose kubera usanga no kwiga bitagenda neza kubera uryama ukababara gose, ugasanga nturyamye neza, ugasanga no kuvyuka kwiga mu gitondo birakugoye kubera wari warushe. Kuno twaryama direnterina aduhaye akamatera gatoya twararyama dushashe yarakaduha tukagasasa, hanyuma nyene tugasasa neza n'ishuka, ugaca usanga kagera nko ngaha ku bisusu nyene, ugasanga hepfo ku ntango ntagasigara uro hepfo ku ntango wasasa ishuka nyene ugacurekera imisegetera direnterina yari yaduhaye. Imwe twarayiseguza iyindi nayo tugashira ku ntango. Benshi bararuha ugasanga baracererwa muri etide kubera kuryama nabi.
Si Alice wenyine ahita arunguruka uduce tw'amamatera azoryama ko mu minsi mike iri imbere. Nawe irakoze bucaja mu mwaka w'13 mu gisata c'indome niko kuko.
Nakuri iri kuraziraba bucaje tujya mu ishure no ku mwaka uheze hari abanyeshure uje utevye bashobora kuri matera ugasanga uryamyeho gitanda gusa higaragara. Hari imisegetera bari bazanye ngaho onye kugira baduhe benshi, abanyeshure benshi niyo bace basasa kugira baryameko. No kwiga ntibashobora kwiga neza, usanga baratajyamye neza, usanga no mu ishuri bw'umusinzira heza ngo ukurikire neza ivyigwa.
Ubukene bw'imatera kuri isi ya Kiganda buremezwa kandi n'umuyobozi ajejwe ivyigwa Hoje Gahungu.
Twiteguye kwakira abanyeshuri bashika nko mu 600, ariko turavye imatera dufise zoba zitwa ko zikomeye ntizirenga 120. Mu bisanzwe aho twaryamika abanyeshuri umwe babiri baryama ku matera imwe, twaryamika abatarenga 240.
Ubuyobozi bw'ishure buvuga ko bigoye kwitega amanota meza ku banyeshuri bataryamye neza.
Mwaka uheze twari dufise izi matera nyene zimeze ukuntu mugumva ko umwanya uhaca niko ziguma zihera. Turabona neza ko tutashobora kubandanya dukora ibikorwa neza tudashobora kuryamika abanyeshuri. Kuko urumva umunyeshuri ataryamye neza kugira witeye ko azana umwimbu mwiza biragoye.
Abanyeshuri basaba bishoboye kubaronsa imfashanyo z'amamatera.
Ubwo babishoboye kweri dutera kamurete yuko yofashe kwishoboye kose kugira ngo turonke imatera. Ko abona nizikeyi muziryamye ko muri babiri bashobora gusanga naho nyine mutajyamye neza n'ibitanda ari bito bito nazo nyine zito zarashaje mbere n'iziha babishoboye nk'umunyeshuri yo shobora kuba afise nk'imatera yiwe.
Twosaba nk'abo hejuru ko boturungikira izindi matera tukaronka ingene turyama neza kugira twige turyohewe.
Abayobozi nabo baca bafise icizere ko bazote bakaboneka babasahiriza.
Twari ikibazo cyari kimaze kuvugwa kirashika no hejuru, twari twasabye ko bodufasha ariko twararindiriye nta nyishu turabona. Ntitwatabyizigira turacarindiriye, twibaza yuko akamo bagumye bakumva zote bakagira ico bashikako. Twagomba dusabe abantu bose babona yuko bodufasha duhere nko kuri leta irabe igire kigoro turondere na nkenya, hanyuma tufate n'abantu b'imvukira canke abandi babona ko bohagira ico bodufasha nabone baze batutera gatucumu kumva goma dusabane n'ubushikangaje bw'indero bwo busanzwe butujejwe budukurikirana muri byose ko ari bwo bwogira uruhara runini mu kudufasha muri izo ngorane dufise.
Ishure ryisumbuye rifise uburaro rya Kiganda mu yubatswe imbere y'uko Burundi buronke intaya yo kwikukira, ryubatswe mu mwaka w'1954. Kuva hatanguye umugambi w'inyigisho w'ishure nshingiro riri mu mashure yakira abanyeshure benshi rwose, isomero rimwe usanga arimwo abana bashika ku 90. Eroje Rika Neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.